isekundari ya nuko yagiye kuraba neza nuko ingorane zashikitse na nyinshi ziyivamwo ubwayo kurabona ijyanama yashyizeho nditije yari inama itakurikije amateka nkuko bajya abandi baci bamwitwarira hamwa umushikiranganji wiriho hagati mu gihugu yashyize mu ngiro ibyo isenari yaciye nk'urubanza haba babonye yuko ikigega cya mbere nacyo cyaciye cyandikira umushikiranganji ati ngingo wafashe ndayifuse dukuraba rero neza ari byo kwaba neza ibintu bimeze mu Burundi mu by'amategeko sinibaza neza yuko icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yo barafise uburenganzira bwo gufuta ingingo yafashe y'umushikiranganji atabimenyesheje umukuru w'igihugu cyangwa ngo babyumvikane.
Tugarutse ku kibazo mwashikirije kivuga urubanza rwatandukanya imirwi itandukanye mu mugambwe iprona iyo mirwi yari yumvikanye ariko ivuga ko hevye urubanza aho ntibari bakwiye guca babirekera ngaho
oya urumva urubanza bakwiye urubanza munsi nayo yungurizo mugabo uko nabyumvise abanyamategeko bavuga ko je na mategeko nize politike mugabo numvise nk'ivyo metre se gatwaye asiguye yarekanye neza yuko urundi ruba rwaraciwe ariko ruca rukurikizwa urundi ruba rwaciwe rwaraciwe ruvuga yuko inzego zatoye mu 2009 kwarizo zica zishikira umugambo uyu munsi rero numvise umugambo ipfa bavuga bati izo nzego zari zaracyuye igihe ugaca ibibazo uti none bazirindirije iki ngo bazireke zicyure igihe ugasanga rero nibaza ko ndani mu mugambo w'abadasigana ipfa naho nyine ubwabo hari ingorane guhera mu 2009 gushika n'ubu zo kutumvikana ngira ngo byo baziva kubibanza urabona ni nabike n'ingene wabisangiye
mu majambo make cyane rwose uruhagarara rwa politike ruhari guhera gute
uruhagarara rwa politike ruhari nuko ubu ingingo perezida yafashe yo guhogoza icyegera cya mbere cy'igihugu ubwa mbere arafite uburenganzira wavye atiki ijana na 23 y'ibyizwa shingiro ubwa kabiri azwi yuko inzego za iprona arizo niyo yangana ari izindi bashyiraho zikorana zikamushikiriza amazina kugira atore icyegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu yibaza ko ubuya ari ibyo bisigaye kubanywa bace bereti landanye nk'uko iri ku mirimo
Patiri Desire Yamuremyi murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwatoye kugira ngo tuganire
murakoze cyane.